Ndabaramutse bari kwarumviza radio isanganiro n'umwanya makuru mu Kirundi duhera ku ingo nkuru nkuru ziyagize ku mutumba mu yangezo ni rubirizi komine nangwa mu ntara Bujumbura havuga matati mu banyagihugu haturuka ku matora bakuru imitumba heruka kuba abanyagihugu ntibemera abatangajwe ko aribo bayatsinze bamwe bakenyezi n'abigeme bagiye gukorera mu bihugu by'abarabu mu bijanye no kwisumamwo bagataha imbokoboko bavuga ko bakubitwa bakaburizwa n'igufa abandi bagafatwa ku nguvu n'ababakoresha bagahitamo guheba akazi basaba leta gukurikiranira hafi ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme baja gukorera mu ibyo bihugu by'abarabu muri Serumonge mu ntara ya Burunga abanyeshuri babo mu ndaro bavuga ko batanga umwaka w'ishuri mu bukene bw'amazi meza basaba ko ico kibazo kirengeje umwaka gitoregwa inyishu. Ano makuru mugiye kuyashikizwa na Jean Marie Mayonga muhinga bw'ivyuma Albert Nduwayo ndasuye kubaha ikaze.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ano makuru cyane mu bijanye na politiki aribonekeza matati mu nyagihugu ku mutumba mu yangezo ni rubirizi ya komine nangwa mu ntara ya Bujumbura ayo matati ngo aturuka ku matora bakuru w'imitumba aheruka kuba aho abanyagihugu batemera batangajwe ko aribo bayatsinze naho batadoma ko igituma mu ntwaro bakaba batemera abagenzi bacu bishikiye ku rubuga kuvugana n'abanyagihugu bongire bafate n'amasanamu Clovis niyo nkuru.
Tujite kubiro vyo mutumba wa Muyange isaha 5:55 uzo kuri uyu wa kane tukaba tuhasanze abanyagihugu batari bake imbere y'ivyo biro mu gihe imiryango yari yugaye abo bakaba bari bagizwe n'abakenyezi abigeme abagabo imisore ndetse n'abana iruhande yaho hakaba hari n'abajeje umutekano hamwe n'abakora mu gisata c'iperereza. Amakuru dukura muri ako karere amenyesha ko naho urutonde rw'abatowe rutaramanikwa abanyagihugu bo kuri uwo mutumba batemera batangaje kuri bo batsinze amatora. Ivyo ngo akaba arivyo vyatumye bagira imyiyerekano bakugariza n'ibiro vy'uwo mutumba kuva kuri uyu wa gatatu. Inyuma yo kumenyesha abajeje intwaro muri ako karere kugira tuyage n'abanyagihugu baho tumwire dufate n'amasanamu n'abo badatowe muri gituma canke umunsi bakaba batumenyesheje ko tuzosubirayo hanyuma.
Bamwe mu bakenyezi n'abigeme bagiye mu myaka heze mu bihugu by'abarabu kwisubamwo bagataye imbokoboko baracibuka amabi bakorewe n'ababakoresha bavuga ko bakwitwa bakaburizwa n'igufa abandi bagafatwa ku nguvu n'abakoresha bagahitamo guheba akazi. Abo bataye bakomaka bakagaruka mu bihugu c'abibarutse bavuga ko ivyo bakorewe vy'abateyamuka basaba baje gukorera mu ivyo bihugu by'abarabu kugenda biteguye ko bashobora guhura n'ingorane batewe n'abakoresha kugira batabazi hakiri kare bagasaba leta gukurikiranira hafi ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme baje gukorera mu bihugu by'abarabu. Inkuru twateguriwe na Evariste Nzikobanyanga.
Jewe nagiye mu mwaka w'2020 kandi nashitse amahoro nshika ndonka n'akazi naragakoze ariko mu nyuma behavura biranka
bivanye. Uwo ni Vanessa Ndayishimiye umwe mu bagiye kwisumamwo muri 2020 mu gihugu cya Arabie Saoudite avuga ko yahohotewe na sebuja mu gushaka kumushurashuza ku nguvu.
Igihe yitwaramo nabi nuko haba hageze yuko ku mugoroba famiye igenda gutembera kandi niwe yabajyana. Mwisho gihe ntivyanyorohera ndi ku kazi kuburyo yacaza arampiga kugira ngo anshurashuze, ariko nagerageza kwinyegeza mu buryo bushoboka kuburyo ngaruka mu nzu ari uko famiye isubiye gukorana.
Reka nari nabuja ngo yaramuturubika mu gihe haba hari ibikorwa ataranguye yinyegeje sebuja kugutinya ko mufata ku nguvu. Reka mbere ngo yari namuvunye n'urutoke rw'urukumo rw'ukuboko kw'iburyo. Vanessa Ndayishimiye ngo yarahavuye aratakaza inshuro zibiri zose, ariko ngo uwo muryango wari waramwakiriye wabanganije kumuhiga buhongo wongera umusubirana.
Byabaye nk'inshuro zitatu nkava mfata umwanzuro wo guta akazi njya kurondera akandi kugira ndareko noronka andi nkora canja mu ibarabara. Ngiye mu ibarabara akandi kazi narakaronse, ariko kubera hari hafi aho nari nsanzwe nashikiye bo bagumye bandondeza baca baraza kongera kuntora baca bansubiza mu rugo. Byose vyabuko kuburyo nagirirwa nabi n'umudamu atatahura impamvu narevyitse gukora akazi kubera mwico gihe mbonye bagiye je nacanja kwinyegeza akazi nkagaheba mabuja agashashikaza nshwanira kuburyo no gukubitwa nkubitwa ndavunika.
Ku nshuro ya gatatu ariko umwigeme avuga ko yahavuye yitura igipolisi naco kimushira mu ibohero. Vanessa akavuga ko muri iryo bohero yahahuriye n'abandi bakozi bavuye mu mihinga itandukanye y'isi n'abarundi kazi barimo avuga ko harimo umurundi kazi yavuga ko yatakaze kubera ko yavumwe amaraso buri munsi n'uwo mukoresha
hariho umwe muri twebwe yatubariye ati je wahubwo ni cyatumye nzangaha nshaka mbaze bose bambarire ikintu gituma impamvu batora amaraso ku munsi ikirahurisha amaraso ku munsi bambwire ico bayakoresha ati byo ntunabonye ntovyihanganira cyafata decision yo kujya mu barabara
ndayishimiye Vanessa ashima ko userukira Burundi muri Arabie Saoudite yaje kubaraba aho bari bafungiwe akabafasha kugaruka mu gihugu atera kamo abandi bigeme n'abakenyezi b'abarundi kazi baje mu bihugu by'abarabu kurondera kazi kugenda bateguye imitima kuko bashobora gushikirwa n'ivyo batari biteze agasama na leta gukurikiranira hafi ubuzima bwabo
icyo mbona leta yashora gukora nuko kuva bakivino bo babazi umukozi ati agiye mu karere kanaka bakashobora kumenya nabagiye gukorera kandi bakamukurikirana gushika anashitseyo binashobotse hakaba n'urengaza kuburyo yagiranira contact n'ababari hari ababarundi binzego kugira ngo bakurikirane ubuzima bwabo
inyuma yo kugaruka mu gihugu tamwibarutse Vanessa ndayishimiye ubu numwigisha kuri rimwe mu mashuri nshingiro yo mu gisagara cha Bujumbura
isanganiro inami sumbingi
Radio Isanganiro amakuru muri migo kirundi rabandanya mwijanye n'indero abanyeshuri baba mu ndaro muri Lycée Rumonge mu ntara ya Burunga bavuga ko batanga umwaka w'ishuri mu kene bw'amazi meza hampande yo gutakaza umwanya bagiye kuronderaho boronka amazi meza abanyeshuri bavuga ko batinya kwandura indwara zifatira kwisukurike bagasaba kwico kibazo kirengeje umwaka coza catorerwa umuti muri Regidezo bavuga ko hari ibiriko birakogwa ngo ico kibazo kive mu nzira ariko badatomoye Jean-Pierre Misago.
Ngaha muri Senmonge ikibazo cy'amazi kiradugoye cyane. Kuva twashitse ku munsi wa
Muko mwaka w'ishure uheze warangiye bimeze ku banyeshure bo mu buraro muri Lycée Rumonge n'uyu mwaka w'ishure utanguye haboneka abanyeshure n'ibivomesho barondera amazi meza ivyigwa biheze. Fleurine ntiyanyibagira avuga ko kuva ku Imana bashitse mu buraro gushika kuri uyu wa gatatu bayaronse rimwe gusa amasaha make ivyisuku bikabagora hampane yo gutakaza umwanya wo kwiga
kuva kwa Mungu twashitse amaze kuboneka irimwe ryonyine gusa ikenshi hano aho usanga tuvuye mu ishure atanayo tugira ukazusanga tugiye kujya tutakarabye hano usanga umuntu yaba yamenye kwitwa leti ukazusanga umuntu afise umwanda umuntu ntiyakarabye
nico kimwe na Analyse Nshimirimana avuga kubwo buzima bugoye cyane cyane bari mu bihe by'ubutinyanka
usanga tudakoropa ngo twoge tutamesura n'impuzu tuba twambaye cyane cyane nk'abigeme iyo turi nko mu bihe byacu tutafise amazi urumva biratugora cyane
Abo bose batinya kwandura indwara zifatira ku isukurike bagasaba ko icyo kibazo kiva mu nzira mu maguru masha
nukuri bari bakwikura abantu kuri bakadufata mu mugongo ayimaze tukayaronka
je nk'icyo nsaba abajeje ikibazo cy'amazi nuko boraba bakadutunganiriza bakaturosa amazi kugira ngo twige byoroshe ngaha muri Lycée
Nadeo bakanibona umuyobozi w'iryo shure asaba kubwo bukene bw'amazi meza buri mu byo kwihutirwa gutorerwa umuti ibindi bigakurikira
atamazi ahari ni kibazo gukoropa guteka n'indi bya kandi bajuma ko ari kibazo ego tafite ngo ari nyinshi mugayi kibazo cy'amazi gutorerwa gutorerwa umuti hamwe n'izo gomuti bukebuke
tubajije mu muyobozi bukuru gwishira hamwe Regidezo ikiriko kirakogwa ngo ico kibazo kive mu nzira Bishura ko hari biriko birakogwa badashima gutangaza kumugaragaro batanatomora n'ikiringo bizomara kuva muri ruhuhuma umwaka wa 2024 uruzi dama ruci umuringoti wazana amazi meza muri quartier Rukinga Lycée Rumonge hereyemwo umuringoti byanse ko Regidezo yunga igahitamwo gucije yo mazi mu wundi muhora Iryo shure ryamba mu bibazo by'ubukene bw'amazi meza. Jean-Pierre Misago mu Rumonge, Radio Isanganiro.
Ujanye n'ubutungane abantu batandatu barakiri mu nyororo guherayo mu rubanza rw'ikibiriraho rwabereye muri Sentare inkuru y'ubanza kuyu wa gatatu bategerezwa kandi kuriha umwe indishi ingana n'imiliyoni 336 z'amafaranga marundi bagirizwa kuba barakubise umutama bimenye imana Terence gushikaho bamwica hamwe na mwene wabo ntezicimpa Joseph basinzikarije ubuzima n'amahiri aho bariko babuza kaguye kimisori gufata ku nguvu umwana w'umwigeme ivyabere mu Karinzi muri zone Muramba komine Bubanza mu ndwi iheze umuryango w'abantu babiri ukaba warashimye urubanza ukanavuga ko ugiye gutegura amaziko y'uwo yapfuye kuko bari banse kumuhamba badatunganirijwe Space Caritas Kabanyana.
Aba bantu batandatu bo mu Karinzi muri zone Muramba komine Bubanza bagizwe n'abahungu b'abasore bane n'abagabo babiri bubatse kuri uyu wa gatatu mu rubanza rwaciwe ikibiriraho muri sentare nkuru y'igihugu y'Ibubanza baciriwe umunyororo w'ubuzima bwabo bwose n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 336 z'amafaranga y'amarundi umwumwe bagiriwe n'icaha cyo kuba barakubise umutama bimenye imana Terence asanzwe ari umuremesha kiyago mu Karinzi gushika aho bamwica uwo bavukana ntezicimpa Joseph na wene baramukubise baramusinzikariza ubuzima muri urwo rubanza baburana bahakana icyaha ariko ntibashobora gusigura igituma baciye bahunga ibyo byabaye ntibashobora no kwerekana bakubise abo bantu babiri mu ijoro ry'igenekerezo rya ndwi kuno kwezi abo batama babiri batashe mu ijoro basanze mu nzira abo bantu batandatu bari kumwe n'umwigeme wo mu kibano bagira amakenga kumusigarana n'abo bantu mu ijoro baca bamutegeka gutaha atashe niho baca bahira inkoni z'imikaratusi barengera kuri abo batama babiri baregagura umwe yaciye yitaba imana ubwo nyene ubundi bamukuye ngaho bamujana mu bitaro mu muryango w'abakorewe icaha barashima bakanamenyesha ko bagiye gutegura amaziko y'uwo yapfuye kuko ngo bari baranse kumufuba abakoze icaha badahanywe Space Caritas Kabanyana Ibubanza hadiye isanganiro.
Imiryango imwe muri zone Kigwe na komine Rumonge baremeza ko urudandazwa rw'abana bari munsi y'imyaka 15 rucibonekeza mu karere kabo aho abana batwagwa mu gihugu ca Tanzania. Bamwe baganire na bagenzi bacu baridoga ko abo badandaza abo bana bishika bakarekurwa n'ubutungane bataratunganirizwa bagasaba ko leta y'u Burundi yokorana na leta ya Tanzania kugira iyo miryango itunganirizwe. Musanire wa komine Rumonge Augustin Minani amenyesha ko bahimiriza abanyagihugu kugira batuze ugo rudandazwa. Inkuru ya Shira Irambona.
Nukuri murazo kundi umwana goye kandi umwana si umwe afasha n'abantu afasha igihugu cyose ariko mu Burundi urumva jewe nagorewe hejo
abo bantu n'abagize umuryango umwe wo muri zone Kigwena umaze umwaka bari mu gahinda mu nyuma yaho umwana wabo w'imyaka 14 atwariwe n'umubanyi wabo gukorera muri Tanzania batabizi akongera akamugarukana arembye. Nyina w'uwo mwana na nyina wabo bavuga ko umwana wabo yatevye agacikana munyuma yahagarukiye bagidoga ko naho uwo mubanyi wabo yiyemereye icaha agafatwa ubutungane bwaramurekuye.
Rero mu iyo minsi tugiye tugeze bagize ati bagaba uyu muntu tuhavare kugwa tugagenda tukakivuga ngo nazore kugwa ntandi uwo purakenya akavuga ati ngo aramahera yo yo kujya ngo arahari tugavuga none ayo mahera yo kujya mu muguru umuntu yapfuye mugura amaraso ni ukuri by'iwacu ica bipfiriyo turabura ikidufasha turabura ikiduha
ari cyandune yabaciye bagenda rero twebwe tugirageza uburyo ukuntu wogira ati umwe muntu ufise ni parasera ngaho nitonga akabari fise afatwa ibintu by'amatungo yiwafatwe rwatashe dufise byose byabunze kwashe
uwo muryango ukaba usaba gutunganirizwa
kandi kugeza n'ubu odyo ziguma zirungikana zica hasi hejuru zo kuducyoza twebwe kwatacyo twagizene kwamugize ahubwo ariko arategura ibyateguye
iya ari Burundi agiye gukora ababi nkayo kuko umugore n'umuha avuga i Tanzania ati byogenze gute nukore murakwiye ukuntu mwagarukira umuntu umuntu yarabuze akabura mu gihugu kandi mu nzira nk'izo ukabwira umwe muhoza bari bwo mutagaruka muga akavuga ati ntacyo ndakorewe mu gihugu kindi mwabantu.
Umwe mu babanyi we amenyesha ko ibyo byashikiye uwo muryango atari rimwe bibaye muri ako karere hariho n'iyindi miryango ifise icyo kibazo asaba leta y'u Burundi ukorana na leta Tanzania kugira abatwara abo bana bashengezwe imbere y'ubutungane
n'uburyo batwara ntibigira basaba n'abavyeyi we ubyutse mu gitondo usanga umwana yaje dusaba ko abo bantu tako yobakurikirana hanyuma bagahanwa n'amategeko abamaze kujabukana rwose abayikorera yoraba uburyo bwose ifise hanyuma ikabatugarukanira.
Mustaneri wa komine Rumonge Augustin Minani amenyesha ko bariko barahimiriza abanyagihugu kugira batuze ico kibazo.
Oye mu ntwaro banaduhimiriza kugira ngo bwa mbere iyo ngendo mbi ababikora babihebe ikindi no guterakamo abenegihugu kugira ngo umuntu wese ari muri ayo mabi baze bamutume kuri tugira ngo afatwe ahanwe isuzuma mategeko.
Mu butungane umuvugizi ubushikiranganje bw'ubutungane amenyesha ko bagiye kumviriza umuryango kugira bawutunganirize kandi ko bariko barakora uko bashoboye kose kugira batuze ngo rudandaze rw'abana.
Mwishirahamwe rigwanya urudandaza rw'abantu UNCT we Tom Frere rimenyesha ko abana barenga 280 aribo bafashwe bari mu minwe y'abakora urudandaza rw'abana muri Tanzania mu mwaka w'2024. Prime Mbarubukeye arongoye iryo shirahamwe aranegura ko abo bana n'imiryango yabo badashigikirwa mu gihe bashikwe n'ivyo bintu. Amagarira leta gushiraho amategeko akomeye kugira bahane abo bakora ubwo rudandazwa.
Twizunze raporo yo mwaka uheze mu mwaka 2024 ishirahamwe ryacu ONS we Tom Frere ryasohoye, dusanga mu mwaka uheze mu 2024 harafashwe abana bashika 181 bajari kudandarizwa mu guca Tanzania kandi bafatanwa itonga bafiswe n'abagiye kubadandaza ariko barabacisha mu ntara nka Rutana, Makamba, Rumonge z'ico gihe. Usanga rero baciye bafatwa abadandaza abana bafatanwa itonga fise abana bashika 281. Murumva ko abana benshi cyane mu mwaka uheze mu 2024. Benshi imiryango imwe ikishima kukemura bene ibyo bibazo biciye mu biganiro hagati y'iyo miryango n'abakoze urunazo rw'abana. Usanga rero abo bana bakorewe ayo mabi ntibashima kuyavuga, ahubwo baca banuma kugira ngo ntibaze bagire nabo bagiye kubadandaza canke niyo bishitse abo bana bakaronka babafasha kwitwara mu butungane. Usanga iyo bageze imbere y'ubutungane bene abo bana canke iyo miryango batinya kuvuga ntigusura canke kuvuga ibyababaye ko bibabaje batinya yuko bahavura bagirirwa nabi, na cyane cyane yuko benshi muri abo bana usanga baje imbere y'ubutungane badakingiwe bikwiye. Kikira bituma urudandaza rw'abana rugwira mu Burundi nuko by'ukuri atabufatane bukomakomeye buhari hagati y'Uburundi na Tanzania ku byerekeye kugwanya ibyo urudandaza rw'abana, cyangwa ugasanga mu Burundi nta kigo by'ukuri kihari kijeje kwakira bene abo bana babagarutse bavuye mu gihugu cya Tanzania baje kugira ngo by'ukuri bafashwe. Iyo haba hariho ikigo cyubafashe kikabakira, dusaba yuko hobaho by'ukuri amategeko akomakomeye asumbaye hari uno munsi canke naye hari agakomeza ikambira gashikwa mu ngiro cyane kugira ngo vyikuri abijejwe bashore guhana no guhasha bivuye inyuma ibisunzo byo mategeko.
Mujanye no kuyunguruza bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu n'imiduga mu Kayanza baridoga ko amazi giye kirenga meza 6 barasavye guhinduza impusha zo kugendesha imiduga validation des permis de conduire, ariko bikaba bitarakunda. Bavuga ko ivyo bishora kubabera intambamye mu gihe cyo gusaba akazi. Basaba inzego zibijejwe kubatunganiriza ico cangombwa bakaza bakironswa kare nkuko byari byifashe mu minsi yeze ngo banamenyeshwe imvo nyamukuru ituma ibi byangombwa biteba kuboneka. Patrick Sengiyumva.
Bamwe muri abo bunguruza abantu n'ibintu mu miduga twavuganye mu Kayanza bemeza ko hari abamaze amezi 3, amezi 6 canke arenga basavye guhindurirwa impusha zo kugendesha ibyuma by'umuriro ariko ko barindiriye amasahera mu nzira.
Premi yarashoye kumpera nava mu kwa 11 narage kuvalidisha nageze umwanya sindayibona ngenda na Karese
naje byarambaye kubaye ko navalidishije mu kwa 3 mvuragenda hariya muri peseri bakakwerekana uriha muri banki kujya bisanzwe kaca baguhiresi tukaca turindira icya biometrike twe uko ntubadusigura bwa mbere bavuga yuko ngira ngo umuhinde yahora zisohora ngo sihari ubu naho ntituzi kibazo aho cyo bagihagaze
nagerageje kurondera icyo cangombwa nakirondeye mu kwa 6 ngo kwa 6 rero niho nahabye yoresi maze guhabye yoresi kushika uno mwanya rero ntabwo turabona perminyezi ibijanye n'ingorane kweri nitumbimenya nitumenya impamvu tubwirwa yuko ari kurindira sinzi impamvu rero aho byugariye
bavuga ku ivyo byo kutaronswa icyo cangombwa bishobora kubabera intambamye mu gihe hageze ko basaba akazi mu mashyirahamwe atandukanye ajejwe kunguruza abantu n'ibintu.
Kubera hari amahirwe amwamwe tushobora kubura nk'iyo uramutse uronse nk'akazi nk'ahandi mu isosiyete ku mushefu agusabye peri mukamuha icyaresi ntituzi yuko yoheza bakaguha akazi.
Ikibazo nyezina ni uko ushobora gukenera nk'akazi nk'ahantu ushobora kuza kudepoza muri sosiyete kanaka ugakenera akazi usabwa permi urumva ko udashobora kudepoza iyo resi.
Abo bunguruza abantu n'ibintu mu Kayanza basaba ko ico kibazo cyotoregwa inyishu n'inzego zibi bijejwe ngo na cyane cyane ko batanahabwa inziguro zaho ingorane zabereye zituma biteba
kanasaba bijenga shabije ko badutunganiriza bakaduhizo pereme kwa nkubu tugiye kudepoza handi twangusha tujana bari ko gipapuro babakoze cyane dusaba ko ababijejwe bashobora kudufasha bagatunganya nkuko byari bimeze bikaza biranyaruka umuntu agiye kwirondera akagenda yitahanye cyangwa nimba ari kiringo cindwi kwezi basi byatebye
twasaba bijejwe yuko bora ubuntu badutunganiza
bamwe nabandi mu bafata ingendo za hato na hato mu bihugu bibanyi bakidoga nabo ko impapuro z'inzira za murekarengane zitagitangwa ngo bikaba ngombwa ko bakoresha urupapuro rw'inzira rwitwa passport mu gihe nago nyene gwazimbye mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengi yumva ku bwa radio Isanganiro
abatwumvirije mwese amakuru twabateguriye aniho tuyarangirije mukamwe ariko mashikirizwa na Jean-Marie Mayonga fashijwe na Albert Ndwaye mu inga bw'ivyuma mu banda y'umutega matwi radio Isanganiro